mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Igenekerezo rya munani ry'ukwezi kwa gatanu kwa 2017 mwiriwe neza nshuti mutangwa inondwi nshasha muri kumwe n'ijwi rya Amerika muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamire ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo y'ibiganiro vy'ino mwanya.
Imiryango yacu itonzwe nyene nuko twaza gukenjera ngaha ku ibarabara tukikorera nyamatafari naho nabivanye n'umuntu aba yarose iyo furu yaramuye hama akadutumako akaduhishakira akaca kwikorera ayo matafari.
Uyu ni umwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Kayanza babeshejeho no kwikorera amatafari. Ibibazo bahura navyo turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi manze ndababwire muri make kwa makungu abandanya gukeza Emmanuel Macron ku ntsinzi yaraye atahukanye matora y'umukuru w'igihugu mu Faransa mu karere ka Afurika y'ubuseruko umaze kugira ica avuga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ahabicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ya KDG Emmanuel Macron. Abandi bamaze kugira ica avuga ni perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagize ati "Nduguruye twamugina ndafise igishika cinshi cyo gukorana na Macron no kubandanya imigenderanire na Leta y'u Faransa ugaye twamugina." Hillary Clinton naheruka gutsindwa matora ahitiye hano muri Leta Zunze za Amerika, nawe ku ruhande rwiwe yavuze ku intsinzi ya Macron ari intsinzi y'Ufaransa n'amakungu. Yongera ko avuga ko abivanga amatora y'abandi baneshejwe aho akaba ari ko avuga Urusiya bwagirizwa ko bwivanze matora yo mu mwaka uheze hano muri Amerika ivyahatse gushika gato mu gihugu c'Ubufaransa. Abandi bagize ico bavuga kuri ano matora ni mu makuru yacu yo hanyuma. Umugabane wa Afrika inkuru ivugwa cyane no ku mukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari jo kuwimana ariho yongeye gufata indege mujana i Londres mu Bwongereza kongera kwivuza gushasha. Ayo makuru yemejwe kuri no w'Imana n'umuvugizi w'ibiro vyiwe Femi Adesina. Buhari akaba yagiye ahejeje kubonana n'abanyeshuri babigeme 82 babohowe n'umuhari wa Boko Haram. Aho abo bigeme badi mu mugwi w'abashika 276 banyurujwe nabo barwanye mu mwaka wa 2014. Umuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu cya Nigeria hatangaje ivyo mu gihe hari kwahanurwanurwa kwa magara ya Buhari ubu aza afise imyaka 74 atifashe neza na gato ugeranije naho yaraheruka kwivuriza mu gihugu c'Ubwongereza. Ishami ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu rurimi rw'Igifaransa riragabisha ko mu gihe ataco kugwa ikiza cakorera gishobora kwihaya inkumbi muri Yemen. Abuchar umuvugizi wa MSF yatangaje kuri no w'Imana ko imyaka ibiri ico gihugu kimaze mu ntambara ivy'amagara y'abantu vyayangaye ibitaro vyarasambuwe abakozi ba leta nabo ntibagihembwa. Yavuze ko iryo shirahamwe MSF rimaze kuvura abagwayi bakorera bagera ku 573 mu ndwi zitatu ziheze gusa. Ni mu gihe igisata ca ONU cita ku magara y'abantu OMS catangaje mu kwezi kwa kane ko umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Yemen yavuze ko abarenga 2023 bafashwe n'ico kiza kuva mu kwezi kw'icumi 18 barahasize ubuzima. Ikiza cakorera kije mu gihe abanyemeni basanzwe basinzikajwe n'intambara ibitero by'indege ikena ry'ibifungurwa hamwe n'imyigaragambyo y'abakozi ba leta yasinzikaje ibikorwa vya leta. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumva kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukaba muri mu Rwanda muriko mwumva kino kiganiro iwanyu mu ntara bice kuri FM 104.3. Bashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe imbere y'amakuru yose nemeye mbanze nyarukire mu ntara ya Cibitoka inkuru dushekiriye ubunye naruka imodoka zunguruza abantu zizi ku mazina y'amatagisi zahagaritse akazi mu ntara ya Cibitoke yose ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Evariste nziko banyanka ariko aracaye nini no nkuru Evariste mwiriwe
Wiruneza Diane
Izo modoka zunguruza abantu amatagisi zahagaritse kubereka akazi kabo
Izo modoka zunguruza amatagisi zahagaritse akazi kabo ku ngingo ya buramatari w'intara Cibitoke no kuvuga yuko abagendesha amatagisi badugije ibiciro ahano kugira yuko nk'imodokari ya tagisi ikora umuntu mu Cibitoke kumugwa mukuri mutwara mu rugombo badugije itike amafaranga 500 yahora 500 ku muntu ubu umuntu akaba ategekwa kuri amafaranga 1000 mu makomine yandi naho bahora bari 1000 bakaba basabwa kuriha amafaranga 1500 buramatari w'intara ya Cibitoke acafata ingingo yuko abagendesha mu modokari umwese acibwa amande y'1000 abo bagendesha amatagisi nabo bacaba kuraho barahagarika akazi
Evariste abo bagendesha izo modoka zunguruza abantu muri rusange bavuze impamvu badugize ibiciro byo kuyunguruza bakoresheje utwo tuduga
igituma abo bagendesha amatagisi bavuga ko badugije igiciro cyo kuyunguruza mu ntara ya Cibitoke hagati nuko ibiciro rya esanse muri kino gihe bavuga yuko barigura amafaranga ari hagati y'5000 n'6000 aho bakavuga yuko mu ntara Cibitoke ku mastation atana hamwe bayironka iyo esanse bavuga yuko ari yinjira kuri forode kuri magendo ivuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu miji ya Bukavu hamwe na Uvira
Intara ya Cibitoke ni intara isanzwe izwimwo urudandazwa rw'ibyimbugwa bitari bike nk'amatomati kandi agashikanwa mu gisagara cha Bujumbura biciye muri izo modoka z'amatagisi hari cubona iyo ngingo imaze kugira ku buzima bw'abadandaza baba baza kurangura baba babishora i Bujumbura
Diane kiretse ibyo bidandazwa uno munsi bitashowe hariho n'abiyunguruza bagenda muri ayo matagisi batashoboye gukora ingendo haba hagati mu ntara Cibitoke kambere no kuza mu gisagara cya Bujumbura bose bakaba bari baciye birukira ku majance de voyage akugwa n'amabisi bita yas mu rurimi rw'igifaransa hari no kubira Diane yuko buramatari w'intara Cibitoke yavuze yuko ayo abo bagendesha amatagisi basubira gukora ari uko batanze ayo mande kandi babanje gukorana inama kugira ngo bakore bisunze amategeko
urakoze cyane gose Evariste nziko banyanka turaza kugera tugukenere mu makuru yacu ari imbere kugira ngo tubwire uko inkuru izoba yifashe muri ayo masaha
murakoze namwe
Mukanyani ya nkuru nabemerera y'abapfasoni bahisemo kwikorera amatafari kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango ariko handi hato tubanze tunyarukire gatonya ibururi neza na neza muri commune ya Rutovu aho abanyagihugu muri iyo ntara imyidogo ari myinshi bavuga ko badafise igisata kibafasha kwandikisha amatongo yabo barinda kuja mu zindi ntara kugira ngo bashobore kubikora ivyo navyo bigatuma amatata afatiye ku matongo aba menshi nkuko mu vyumva muri no nkuru ya Alain Yves Irankunda akoreje rya Amerika muri commune ya Rutovu
bamwe mu banyagihugu bo muri zone muzenga bavuga ko ibura ry'igisata ntunganya amatongo muri commune Rutovu rituma badashobora kwandikisha amatongo yabo ku gihe abo banyagihugu bavuga ko bidaheza biborohere gushika ku mugwa mukuru w'intara ari naho hari ico gisata kumva zuko basanga bakoresha uburyo bw'umurengera mu kwipakiza imodoka ibashika nayo Stanislas Champuri numwe muri bo aha akavuga ati hambavu y'uburyo turiha turanagira n'uburuhe
turaroha cyane gose iraba kuva nkaha aha hitwa ni muri commune Rutovu uja ibururi ni rugendo runini cyane gose urabona kwiyunguruza kugenda no kugaruka n'amafaranga menshi gushika kuva ngaha uja ibururi n'amafaranga atandi make haruguheberana rega haho heberana ikintu udafise ubushobozi
ibi no biruko mu gihe abo banyagihugu bavuga kandi ko no kumenya ibisabwa byose kugira ngo itongo ryandikwe biguma ari kibazo kuko barinda gushika ku mugwa mukuru kubibarizayo ikindi ni mu gihe bashitseyo bagasanga hari impapuro badakwije bikaba ngombwa ko basubira inyuma kuzirondera maze bigatuma rimwe na rimwe iryo shaka ryo kwandikisha itongo ridaheza ngo rije mu ngiro abo banyagihugu bakababazwa nuko niyo bigoye bagashikayo akenshi bajuragirika Gerard Nduwimana n'umuvyeyi
nikeshi niyo twama twagi bagomba kudutunganiriza bo dutunganiriza ngaha ikindi kindi kigoye afise ingorane z'ikindi tugusaba baratugura kuko bagwi batubwira ngo kengo ntabwo mu bitabo ukeshi bakubwira ngo mu bitabo ngo ntabiri mugabo twese twaravyandika umuzembagire bwo gufata nk'ururi itike uje ururi gwe nano kugaruka ni nini ya cyane uko urashobora kuritikerega ni nko kuruha none ko rudacarunyaruka n'ingoga hanize bumva n'ingorane nini
nkuko abonyagihugu bavuga ico kibazo gituma banadebukirwa kuja kwandikisha amatongo yabo ivyo bikama vyama vyazanye injyane mu miryango mu gihe hadutse impari ku itongo ritanditswe nkuko amakuru dukura mu banyagihugu avyemeza ivyo rero abanyagihugu bakabiha isiguro yo kutitabwaho mwiterambere ku mpamvu z'uko bama bagishikirije indongozi ariko ntigitorerwe umuti urashe Fabiano niyo nkuru aha akavuga ati
kai namayira mabi bana nkuva ngaha milimetero byinshi byatabaza cyane cyo cyo nk'umugani mengana n'icyo tubuze tubyumva bivugwa ku radio birahandi mengana n'icyumviro menga kirana hari ahubwo biratubabaje cyane bikana dutangaza ko cyumengana nk'ababitwemereye imenga n'ukuduhinda menga nibatubabaye
kuri ico kibazo cyo kutoroherwa gushikira igisata ntunganya matongo hamwe n'izo ngaruka zibonekeza ku banyagihugu bo muri komine Rutovu abajejwe intwaro barahumuriza naho biruko ko vuba ico gisata kigiye gushigwaho Salvatore Simbare n'umuhanuzi wa Mustaneri mu bijanye n'intwaro imibano hamwe n'imico kama
umba ibyo gisata y'umigambi mu migambi kirimo uko utashaka kwikora kwa nyamahera leta idura mutashaka kumukoresha uko bikorwa byiwe biriho kandi byinshi bifasha kugira umuntu amenye ito mujyo bigarukira mbere nso no kubesha ari n'abantu bagabigaruye amatongo ya leta kuko atacambi yego mugaho nkahuza umukunzi kabikurikirana akakwereka bitongo ligarukira ngaho nikagira ngaho byofasha turabona ko munyuma ari abatanze amatongo kera rero nkuwo arakenewe kugira ngo uwo ntituzomunya tumuhe abamuharaye hasi n'asgari leta kandi ni henshi byo turabizi rero n'uwo mugambi turagufise kugira ngo munyuma tugarure amatongo ya leta hakiri kare aho umuntu yaronse habiwe hasigaye ntabe ha leta
ico kibazo kandi cyo kutoroherwa mu kwandikisha amatongo kiri mu banyagihugu bo muri komine Rutovu kirabarizwa kandi no muri komine ya Mugamba nk'uko amakuru dukurayo avyemeza Ibururi mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Tuvengaho Ibururi dukubitire gatonya ku gatumba Kanyabihogo kari mu ntara ni komune ya Kayanza kavugwamo abapfasoni bahisemo kuja kwikorera amatafari kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo igihe umunyamakuru wacu Moise Misago yahashitse yahasanze harimo n'abapfasoni bibungenze bikora ayo matafari ivyo bikabatera impungenge kumwanya n'umwanya amagara yabo ashobora kubangamirwa dukurikira inkuru yiwe
Aha turi mu ifu y'amatafari aho abakenyezi abahetse abana ikana bibungenze bari kubiremeka amatafari aturiye bayaseha bayashikana ku ibarabara aho aca atwagwa n'amakamyo aha kuri uwo mutumba wa Nyabihogo usanga abana bari kubafasha ababyeyi babo gusaba ayo matafari biremetse amatafari usanga baca ku byambu ku buryo bishika bagatemba mu mwonga aho mbere bavuga ko bahakwa kuvunika nubwo biruko abakenyezi bavuga ko atakundi bashobora gutunga imiryango yabo agahembo kabo ni ntica nikize bahembwa amahera ari hagati y'amajyanindwi n'igihumbi kuri mikoro z'ijwi rya Amerika abakenyezi batubwiye ko bemera kuvunika kugira babeho
atwebwe abakenyezi nabo turirwa turikorera burya tutavya mu bitaro kubera kuri abana bamerewe nabi ukabona ugirwa mu bibondo ukabirwa
imiryango yacu itunzwe nyine nuko twaza gucenjera ngaha ku ibarabara tukikorera nyamatafari naho nabivanye n'umuntu aba yarose iyo furu yaramuye hama kadutuma ko akaduhisha kiraka cyo kwikorera ayo matafari yewe ntunzwe naha kazi ka matafari ukagira ingorane ukamererwa nabi ku buryo bw'uko tuba dushonje cyane
tukavunika tukamererwa nabi tukabura ibyo tukaburira abantu n'ubu twahere kuva saa 10 n'imwe
nta ntakazi ziba zikorera akazi nga
eh abapfaka kazi barimo ni beshi
ko hari gihe ndereje cyako cyambo nka komigogo hari gihe bishyo gatsitara ukagwa mu ruzi ugasanga uragize ingorane gose ukavunika
ukubura aba bafasha bamwe muri abo bakenyezi usanga bahetse nzoya bariko bakora ko kazi uyu mukenyezi ahetse uruyoya avuga ko atamufasha afise ibyo bigatuma atakundi ari bubigire kubw'ibyo ahitamwe kurondera ubuzima muri ubwo buryo
aha ndi mu kazi k'amatafari akumuze dukora amafaranga make ya 5 kilo chifu kirimo igihumbi cy'amatafari tugitura amafaranga 100
yego nko ku munsi wa gatatu wagwemba nkangahe
baduhemba yonye na 100 nta ndi nusu yifirimwo ni robo y'ubuyu nyene
nko mbona ufise umwana mu mugongo uci bikora gute
ndabikora ko nyene buke mu mugongo mwarampetse yaramenyere yarushye ndaryamika hasi
umwana bafise ameza angahe
nta n'ukwezi arambara yego muganga nk'icyo rirenza urabona ko tutavunitse tutarya
hambavu yabo usanga hari n'abakenyezi bibungenze muri ako kazi ko gusiha amatafari nubwo bavuga ko ako kazi kagira ingaruka mbi ku mukenyezi yibungenze abo bakenyezi bavuga ko atakundi bobayeho bavuga ko bakora ako kazi ku mvuzo kubura mikoro uyu agira ati
baza bibungenze uko ngene hambo bagakora barushe bakwicara bakabanza bakaruhu
ngaruka mbi ubona
dore wumva ingaruka mbi zoburaga mu bye oya
ari umuntu maze gushikira nga
ariho nyene bari ngeno nga habarimo nuka bataragaruka bakiriya ku matafari
ukuja mu mashyirahamwe y'abakenyezi bavuga ko bitaborohera abo bakenyezi bakavuga ko muri ayo mashyirahamwe bisaba ko bajyayo bafise munsi y'urugo
nyamashyirahamwe yo yaduhiye ujyane icyo utagira munsi y'urugo ega hano ubukene bwadufashe tugasa tuvana n'uruzuba naho tukirwa tubisa n'ingero
umwe mu bakoresha abo bakenyezi avuga ko ako kazi kabavuna kubw'ibyo ntibari bategerezwa gukora ako kazi
yakoze neza rero yashyize mu ngufu harashobora gukora 1500 cyangwa 2000
abakenyezi mukuza gukora ako kazi ibyo biva kuki
biva ku bukene cyangwa inzara mvune niyo bakuramo kuko abikora ashonje inzara yashobora kumufatiramo ugasanga ntibi ubuzima bwe ntibugenze neza muri make kuko si byo abajejwe gukora
abajeje intwaro muri komine Kayanza bavuga ko ako kazi bagategwa n'ubukene bugarije imiryango itari mike umuhanuzi wa Musanteri ajeje intwaro imibano n'imico kama akavuga ko bama bahimiriza abakenyezi kwirinda gutwara abana muri izo bikorwa biruhisha Silvestre Nsaguye
abana nibyo baraca mu mugabo babahamagawe n'ababyeyi babo canke ugasanga abana ubwabo bagiye kugira ngo barondere amafaranga bakoresha utucanke turi bivanye n'uko babona ubukene muri mu miryango yabo twebwe icyo dukora duhimiriza ababyeyi ubwa mbere kujana abana ku mashuri rero iyo bishyitse ugasanga umubyeyi uyu canke uwundi ararekuye umwana kugira ngo ace ibikorwa mwe n'ibyo twebwe iyo tubibonye tubandanya guhanura dutuma n'abajejwe intwaro hasi ku mitumba kugira ngo ibi byo gukora ubuzi buremereye ku bana bigabanuke
ayandi makuru twahawe n'abajeje intwaro nuko bama bahimiriza abakenyezi kujya mu mashyirahamwe kugira biteze imbere mu Kayanza mu buseruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gatonya duca dutandukira ayavugwa mu makambi mu minsi itanu gusa imyaka ibiri izobirumanye neza umunsi ku yundi amaradiyo yarakomeye cyane mu Burundi aturiwe ayandi nayo akugagwa amenyeshamakuru b'abarundi iyo bahungiye bavuga ko bitorosha ubuzima babayemo yamarango bagiye gushinga ishyirahamwe bahuriyemo kugira ngo rizohore ryiga ibibazo bahura iminsi yose mu ntumbero yo kubitorera umuti ibyinshi ku ino nkuru tubiteguriwe n'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda
kuje hamwe bagafashanya mu ngorane barimwo za misi yose ni kimwe mu byatumye abamenyesha makuru bahunze biyumvira gushinga iryo shira hamwe Patrick Mitabaro yahoze akora muri radio Isanganiro akaba ari mu mugwi washinzwe kugira utunganye ibijanye n'iryo shira hamwe amenyesha ko intumbero nyamukuru ari uko bosubira kuza baravugana ibijanye n'umwuga bahunze bakora kugira nibazo babe bawibagira bigashobora no gufasha abaronse aho bisumamo
imico cyumviro cyaje kubera yuko twasanze hari abamenyesha makuru bataye akazi bagateshejwe n'ubutegetsi barahunga hanyuma bageze mu buhungiro baragerageza kwinanata kugira babandanye umwuga wo kumenyesha makuru ariko ntivyoroshe kuri bamwe kuko gushika n'ubu baraca rimwe barabara kandi arabamenyesha makuru harabayaronse aho baba barakora ariko nabo nyine ntibishime cyane ni kuvuga rero ico cyumviro cavuze kugira ngo abamenyesha makuru bose baba bari mu Rwanda baba bari mu Buganda baba bari muri Tanzania iburaya n'ahandi bahunze ubutegetsi kumvuza bavuye ko babandana umwuga wabo kuko ntitushobora guta isuka kuko na kare n'abarundi barakeneye kutubandanya tuba amakuru nkuko twamye tubikora muri kahise ubu twaba turi mu bihe bitoroshe.
Patrick Mitabara amenyesha kandi ko gushinga iryo shyirahamwe bidasigura ko bavuye mu runani rw'abamenyesha makuru UBJ Union Burundaise des Journalistes mu rurimi rw'Igifaransa. Ati nakaryo ko kwiga ibibazo byabo batabivanze n'iby'abasigaye mu Burundi.
Ntiduhebye na gato sendika kuko n'ubu turi muri yo ni sendika turimo kabamenyesha makuru bahunze duhuriramo n'abamenyesha makuru basigaye mu gihugu. Ni kuvuga twese tuhurikiye muri UBJ ariko icyo dutandukaniye ko nuko abamenyesha makuru turi mu mahanga dufite ibibazo byacu duhuriramo n'ibyo narimbije kuvuga ntabwo na gato dutandukanye na UBJ ni UBJ ni isanzwe ari sendika turimo ariko kandi tukaba dushyizemo dusigiye gushinga iryo shyirahamwe kabamenyesha makuru bahunze ariko babandanya bari muri UBJ kubera yuko tutasangiye ingorane n'abari mu Burundi babandanya bakora naho ibibazo barimo nabo nyine dusanzwe tubizi.
Amashirahamwe nkayo y'abamenyesha makuru batayizabo kubera ingorane ziba ziri mu bihugu iwabo n'ahandi arabaho. Valerie Muco yahoze akorera televiziyo y'igihugu amenyesha ko mu bihugu byinshi bya Afrika nka Eritrea na Djibouti mwe nayo mashirahamwe yafashije cyane abamenyesha makuru kuronka icyo bakora.
Hari nk'ubwo muri za Eritrea, za Ethiopia n'abandi muri za Somali usanga baromowe n'ubutegetsi canke baromotse kubera umutekano muke mu bihugu wabo. Aho rero urumva barashoboye kuja hamwe barakora n'imigambi ibateza imbere burya uburyo ko twashoboye kuja hamwe bizotuma tushobora no kugira imigambi ibiteza imbere nk'uko twabonye abandi babigize batigeze bagira ubwoba canke babona yuko ivyabo biheze ngo kubera bomotse batayizabo menyesha makuru nako ndavuga muri ivyo bihugu byo muri Afrika baraja hamwe uburero barashoboye kubandanya bakora umwuga wabo kandi bagashigikirana iyo rero muri hamwe biroroshye yuko umuntu abafasha hako muba mwatandukanye mwese atazi iwundi cyari karakora
kwigenekereza rya gatatu za kuno kwezi mu gihe abo bamenyesha makuru bari ko barahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'ukumenyesha makuru haci hashingwa umugwi w'abantu indwi bagiye guheraheza icyo gikorwa cyo gushinga iryo shyirahamwe. Mwamenya ko abamenyesha makuru b'abarundi bahunze barenga ijana abahungiye hano mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bashika 80. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Uretse rero iyo myaka ibiri izo birumanye kuri no genekerezo rya 13 abanyamakuru batari bake bahunze igihugu cy'u Burundi nyuma yuko amaradio bakorera Yuga we kindi tuzokwibuka muri ino ndwi ni myaka 36 izoba irumanye neza kuri no wa kane. Bob Marley umuririmbyi yakunzwe cyane kubera uturimbo twe twa reggae yitavye Imana mu ikambi nduta muri Tanzania abarasta bibona nk'uwo muririmbyi bari mu ndwi rero bahariye Bob Marley abarasta mu buhungi iro induta bavuga ko kubera ubukene barimo atabiteramo bashobora kuremesha ariko ico bikoze ngo bazokora ibikorwa byiza bisunze iragi rya Bob Marley gari hagaze ahanini ku rukundo. Leonce niyo ngabo yaduteguriye byinshi kuri no nkuru.
Ndi nitwa Nirenganye Ezekieli ndumwe mu baririmba mbo mu mugwi ntare zo mu kigabiro.
Umurasta Ezekieli Nirenganya avuga ko mu kambi y'induta nk'aho ari hose icakura ari ukwigisha amahoro n'urukundo.
Umurasta ni umuntu asanzwe ameze nk'abandi bantu keretse gusa nuko afise urukundo akunda Imana kandi agakunda abantu kandi akirindika ibi cyose kimutandukanya n'Uhoraho Imana cya Rastafari.
Wewe nk'umurasta akamaro kawe n'akahe ngaha mu mpunzi?
Igikorwa cy'umurasta ni ukwigisha, ni ukwigisha isi yose, ni ukwigisha umuntu uwo ari we wese. Akamaro kiwe ni urukundo, ni ubumwe. Yigisha urukundo, akigisha ubumwe.
Kubwiwe rero mu kambi nduta aramaze kuhabona abarasta benshi.
Umuntu wese arashobora kuba rasta, abarasta ni benshi cyane. Kuko Babiloni ni umuntu yanka Imana, yapinze Imana. Ariko abarasta mani ntakekeranya ni benshi cyane kuko tubayeho mu rukundo, tubayeho mu bumwe, naho ibibazo bitabura. No mu kirundi baravuga ati ntazibana zidakomanya amahembe ariko ico nosaba nuko twokwihanganiranira tukagira urukundo ega barasta ni benshi kuko hariho urukundo ndiko ndatembera ndabona abantu babanguranya abantu bashwanye umuntu agafasha wabonye utuyoga twamumereye nabi
Ezekiel Nirenganya ati one love urukundo
ndakunda cyane indirimbo yitwa one love vuga urukundo rw'abakumuko kumunyafrika kwa kwisi yose umuntu wese twese turi ishusho y'Imana cyo bituma twotegereza kugendera ubwo rukundo ariyo one love one love one heart who nana viro one love brother sister one love oh yeah nana. Oh, well, asante, bani bahezagire, bani bahezagire chande.
Muri iki gihe rero cyo kwibuka umuririmbyi Bob Marley, Ezekiel Nirenganya avuga ko arakajyo keza ku murasta wese ku kwisuzuma na cyane cyane ko ataburyo bafise bwo gushobora kugira ibiteramo.
Novuga ati ni gihe umuntu azokwicara akiyumvira kahise umwaka wahurangiriye tukaraba inyigisho duhana tukaganira nk'abavukanye subiye inyuma gato inovuga ati iyo umuntu mukunda ntumwibuka rimwe gusa twe Bob Marley twama tumwibuka mu mitima yacu tumwibuka iminsi yose ariko iki gihe nocita ko ari tuzofata umwanya wa meditation umwanya wo gukubita agatima mpembero tukiyumvira ibikorwa Bob Marley yakoze iragiye adusigiye tukiyumvira ati mbega turabigendera koko gusenga umuntu azokwicara yegereza uhoraho Imana urabona mu buhungiro ubuzima buragoye ibyuma ntabihari nta konsere yoboneka niyo shoboka
aho ari mu kambi Nduta Ezekiel Nirenganya arafisa kabonge k'igihugu ururirimbo rwiwe ariremesha akaremesha n'izindi mpunzi ati Imana ntirenganya
uretse uhoraho uhoraho Imana nyine ingabo nyine imbabazi
Reon Seniongabo, Induta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara ninga hatusozereye ikiganiro cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze ingenieur hari kumwe na Innocent Kimenyi bashikanye amajwi ayiwanyu bakoze amanyamakuru bacu bagize ico batereye kugira ngo kino kiganiro gishoboke Jani na hazwe tuzosubira jo nkaho twatanguriye ndabasigiye kano karirimbo ka Bob Marley Africa Unite muri make agira ati Afrika yiyunge ku nyungu z'umunyafrika azubari rero ku munsi wa kane aho abakunzi be bazomwibuka Robert Nesta Marley azamaze imyaka 36 ashenge mugira umunsi mwiza n'indwi nziza mu banyi no mu byanyu Africa Unite.